Mwenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika haba Uganda mu karere ka Kisoro namwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nininahazwe inama igira 26 y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza Shogam yashoje imirimo yayo uno munsi kwa gatandatu.
The Commonwealth we need is on the front lines of global challenges, not on the periphery watching events unfold.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agiye gutwara umuryango wa Commonwealth mu kiringo cy'imyaka ibiri. Aha muri make avuga ko uwo muryango ukwiye guhagurukira ibibazo bihanze ibihugu bigize uwo muryango. Muyagezeho ijya nino ku isi naho aha muri Amerika ibisagara bitandukanye byaraye bibereyemo imyiyerekano y'abadashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ivuga ko gukorora inda bitakiri mu burenganzira bugenwa n'ibwirizwa nshingiro mu intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwateye rokete zirenga 40 muri Ukraine. Ano makuru yose tuyarambura mu kanya isase muri hafi ya maradiyo yanyu. Eka makuru tubafitiye muri kano kanya tuyahere kuyagezeho ijya nino ku isaha ibisagara bitandukanye ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaraye bibereyemo imyerekano y'abanyagihugu badashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ivuga ko gukorora inda bitakiri mu burenganzira bugenwa n'ibwirizwa nshingiro rya Amerika. Hari haheze imyaka yaba 50 ibwirizwa nshingiro rya Amerika rikingira uwipfuza gukuramo inda ibisagara byabereyemo imyerekano ejo kwa gatanu birimo umurwa mukuru wa Amerika Washington DC aho biyerekaniye ahakorera sentare nkuru y'igihugu hi New York naho nyene bariyerekanye Atlanta, Detroit, Los Angeles n'ibindi bisagara. Viteze ko imyerekano higiye kubandanya kandi mu buryo bukazi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ari mu badashigikiye ingingo ya sentare nkuru y'igihugu yasavye abanyagihugu bakuri imyerekano kwikora mu mahoro atawe babangamiye. Yumvikanishije ko atahura gashavu kabatandukanye ariko ibi bidasigura ko babwirizwa kwerekana agashavu biciye mu nguvu. Ubusesanguzi bw'igisata kijejwe iby'umutekano wa Amerika ijwi rya Amerika bufitiye kopi buvuga ko hari abaheza nguni bashobora kwikika mu cuka catewe n'ingingo ya sentare nkuru y'igihugu bakagira nabi umuce w'abantu batandukanye. Mu intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Uburusiya bwagabye ibitero by'ibisasu vya rokete mu bibanza bitandukanye vyo muri Ukraine n'ibitero vyatumberejwe ahanini ari ibirindiro vy'ingabo za Ukraine. Ikimenyesha makuru ca muri America The New York Times canditse ko muri rusangi hatewe amarokete arenga 40. Ico kimenyesha makuru cavuze ko rokete zatewe zazananye muri Belarusi congera ko vyatewe habuze amasaha make cane kugira ngo president w'Uburusiya Vladimir Putin ahure na mugenzi we wa Belarusi. Ivyo nonywe n'izo rokete ntibiramenyekana. Hagati aho Ukraine ivuga ko Uburusiya bwigaruriye 100% igisagara ca Lyskancha kiri mu buseruko bwa Ukraine. Uburusiya nabwo bukemeza ko muri ico gisagara bwahaboheye ingabo za Ukraine zigera ku 2000. Intambwe Uburusiya buteye mu kwigarurira ico gisagara ibuganisha bukebuke ku yindi ntambwe yo kwigarurira intara ya Luhanska iri muzo bwipfuza gufata. Ano makuru yose abagezweho hirya nino ku isi muhejeje kumva ku ijwi rya Amerika n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ziri mu muryango w'ibihugu bihurikiye kuri imigwi y'icongereza uno munsi kwa gatandatu ya sozera imirimo yayo. Gusoza iyi nama byabanjirijwe n'umwiherero wakozwe n'abakuru b'ibihugu bitabiriye Shogam iri kubera i Kigali mu Rwanda. Dutegura ino nkuru abategetsi bitabiriye iyi nama bari bacihereye. Makuru yacu yo mu gatondo turaza kubashikiriza ingingo zafatiwe mu mwiherero wabo irimo ukumenya igihugu kizoberamo Shogam yo mu mwakuza. Umenyeshamakuru wacu ariko Asumta Kabuyi ariko adukurikiranirana kumwanya kumwanya ivya Shogam amaze kudutangariza ko igikomangoma c'Ubwongereza Charles ataje mu mwiherero kuko yaraye asubiye mu Bwongereza inyuma y'iminsi ine yaramaze mu Rwanda. Imbere yuko yurira indege asubira mu gihugu ciwe ejo ku mugoroba yakiriye abakuru b'ibihugu na za gouvernement bari Kigali muri Shogam mu birori vyo kwivuna umusase byari bifashe mu gongo n'umwamikazi w'Ubwongereza yarahagarariye. Mukurindira ko tumenya ivyavuye mu kanywa ababuka abategetsi bari muri Shogam i Kigali, mugenzi wacu Asumta Kabuyi atubwire ivyavugiwe mu birori vyo kugurura iyo nama ejo kwa gatanu.
Igikomangoma Charles umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patrice Scotland, Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Intebe Boris Johnson nibo bafasha amagambo atangiza iyi nama ku mugaragaro. Mu ijambo ryagejeje kubitabiriye inama, Perezida Paul Kagame yashimiye umwamikazi w'Ubwongereza uyobora umuryango wa Commonwealth, avuga ko mu myaka amaze wiyobora wakomeje kwaguka. Yumvikanishije ko Commonwealth kenewe ari umuryango uhangana n'ibibazo isi ifite ku buryo byitabwaho aho kubirebesha ijisho gusa. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruhawe kuyobora Commonwealth nyuma y'imyaka 13 rumaze ruwinjiyemo, ariko igihugu cyafashe indi sura.
Today we are a nation transformed in heart, mind and body.
Turi igihugu cyashegeshwe na genocide ariko ubu cyarahindutse mu mitima, mu bwenge no ku mubiri by'abaturage bacu n'urubyiruko. Ntabwo baza amateka y'ibyabaye. Icyo dukora cyose harimo no kujya muri Commonwealth mu 2009 bishimangira ko abaturage bacu batasigaye inyuma.
Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ku cyerekezo cy'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri uyobora uyu muryango ari uko abayobozi babo bishakamo ibisubizo. Yashimangiye ko uyu muryango ushingiye ku gukorera hamwe aho nta jwi na rimwe ritambuka ritumviswe cyangwa umunyamuryango usigara inyuma. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson usoje manda ye nk'umuyobozi wa Commonwealth aho yasimbuye na Perezida Paul Kagame yavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyateye isi ibibazo bikomeye kimwe n'ibibazo biriho uyu munsi biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Yumvikanishije ko nta gihugu na kimwe cyakumva uburemere bw'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere kurusha ibihugu byo muri uyu muryango wa Commonwealth. Uyu muyobozi yumvikanye ashinja Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin ko ari we nyirabayazana w'inzara arimo kuyogoza abamikoro make muri bibi.
One of the greatest affront.
Rumwe mu ngamba zirwanya buri kimwe twemera ni ibitero by'u Burusiya kuri Ukraine no kuba Putin yarafunze ibyambu byakabaye bigeze ibiribwa ku baturage bakennye cyane ku isi. Kugeza uyu munsi hafi miliyoni 25 z'amatoni y'ibigori n'ingano arunze mu bubiko hirya no hino muri Ukraine yafashwe bugwate n'u Burusiya. Ubwongereza bushyigikiye gahunda y'umuryango w'abibumbye yo gusohora ibyo biribwa muri Ukraine. Ikiyongereyeho, tuzashora agera kuri miliyoni 370 z'amapaundi mu kurwanya inzara ku isi muri uyu mwaka, harimo miliyoni 130 agenewe PAM.
Leta y'u Burusiya yakunze guhakana uruhare isi yatewe n'ibura ry'ibiribwa, igashinja ibihugu by'iburengerazuba ko ibihano byabyo ari byo byateye kugabanuka kw'ibiribwa no kuzamuka kw'ibiciro. Igikomangoma cy'Ubwongereza Charles wahagarariye umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu nama ya Shogam ibera i Kigali yashimiye Perezida Paul Kagame n'Abanyarwanda muri rusange kuba barihanganye bagakora ibishoboka byose mu kwitegura Shogam mu bihe byari bigoye by'icyorezo cya COVID-19. Igikomangoma Sharire yasabye abayobozi bahuriye muri Shogam Kigali gutekereza no gushaka uburyo bwo kubaka intego ihuriweho igamije neza kuri bose. Avuga ko umuryango Commonwealth bimaze imyaka 70 wubaka ubushuti ukaba ngo uzakomeza kuba umuryango wigenga kandi ugizwe n'ibihugu byiyobora ariko ukaba uhujwe no gusangira ubunararibonye.
As we build back from the pandemic,
Mu gihe turimo gusohoka mu ngaruka z'icyorezo cyangije ubuzima bwa benshi, mu gihe duhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe n'izimira ry'urusobe rw'ibinyabuzima zigeramiye kubaho kwacu, mu gihe kandi tubona ubuzima bugenda burimburwa n'ingufu z'ubushotoranyi zikomeza kwiyongera, ubucuti nk'ubu burakenewe ubu ngubu kuruta ikindi gihe. Ndizera ko gukorera hamwe mu migambi yihutirwa bituganisha ku rugendo rwo kubaka ahazaza ha muntu haramye hateye imbere kandi haboneye.
Inama ya Cogamo yafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu, yabanjirijwe n'uruhererekano rw'izindi nama zahuje abayobozi batandukanye bo mu bihugu 54 bigize Commonwealth. Ibihugu bigera kuri 41 nibyo byohereje muri iyi nama intumwa, harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 30 ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Biteganijwe ko iyi nama isoza imirimo yayo kuri wa gatandatu, ahateganijwe ikiganiro n'abanyamakuru bitandukanye n'uko iminsi ibanza byari byifashe ku munsi inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Kugenda mu mujyi wa Kigali byagoranye cyane cyane mu bice byegereye aho inama yaberaga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umurwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi Severe mu mfunyapfunyo watangaje ko matohoza yawo wamenye ko hari abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 n'imbere yaho, ndetse ko hari n'abandi bahasize ubuzima. Inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uvuga ko abanyamahanga bagize uruhara mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972 babwirizwa kuronderwa abakiriho bagakubitwa intahe mu gahanga. Pierre Claver Ndayicariye atwara uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu, yatangaje ko uwo mugwi wakoze amatohoza ukaronka n'ibimenyetso ntabanduka byagiriza bamwe mu banyamahanga baturuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi.
Ati natoye karaga muntu w'umunyekongo kandi n'abandi banyamahanga b'abakongomani baratoye impapuro zibaranga. Erega bujya bwicanyi bwanjye n'ubusa nyamahanga ba Burundi bafise uruhara mu bwicanyi bwabaye, turabafise bagize uruhara mu bwicanyi no guhagarika abicwa.
Umugwi Severe ntiwatomoye neza amazina n'ibihugu abo banyamahanga bakomokamwo. Gusa Ndayicariye arongoye Severe yemeje ko bazoshirwa mu cegeranyo c'uwo mugwi kigahabwa leta y'u Burundi. Ndayicariye avuga ko abo banyamahanga bazorondegwa biciye mu migenderanire u Burundi bufitaniye n'ivyo bihugu.
Niba hageze kubwira igihugu A canke B canke C canke D bica mu nzego za leta bino bita inzego za diplomasi, amazina ya mbere turayafise, tuzobatondeka dukurikije igihugu baturukamo.
Muri ico kiganiro umugwi Sever washaka kwerekana ingene mu myaka y'igimekime 1972 n'imbere yaho gato ubutungane bwagira ikigongwe abatutsi benshi yamara bugacira urubanza rwo kwicwa abahutu batari bake. Sever ubona ko arakarenganyo kari gafatiye ku bwoko. Uwo mugwi ushimangira kwica ari kimenyetso cerekana ko ubwicanyi uwo mugwi wita ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri 72 bwari bwateguwe. Yamara no biruko ishami ryigenga RCP rihanira gateka kazi na muntu ribona ko icyo ari gikwiye nyabona ari ugushiraho sentare idasanzwe iruhande ya Sever kugira ngo abazokwagirwa n'ivyaha kanaka bahanwe ku mpande zose no mu bwoko bwose. Aha Gervais Nibigira icegeye cutwara RCP akaba n'uwacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abatutsi mu mwaka w'1993 avuga ko mu Sever uhengamye.
Uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu, habaho ababikoze ababikorewe bakamenyekana, hama kandi hakaba n'ubutungane bukazobwiginga. Hari abakeneye indishi z'akababaro canke abakenewe mu ndishi zindi, abantu bacitse ku icumu, abantu bose tukifise bikomere ku mutima, nta mahoro azosasagira neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba ko tumwana ngo zovyara amahoro amahoro arama
raporo yashikirijwe n'uwo mugwi mu nama shinga mateka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayise yemeza ico caha
bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyu maji muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako emwe tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere uraraba none igihugu cungu kiki
oya kuri uyu wa gatano urongoye umugwi sever yagize ico avuga kuri iyo ngingo ya perezida Ndayishimiye
uyu mukuru y'igihugu yarutumye bijya yavuze nimuzomuvugira ibyo atavuze yavuze ati nihagera mu rwego rwa leta cyo kwita guverinoma tuzongera icyo tubivuze ko yabisiguye neza avuga ati ega severe nizosohora raporo ngo tujye tuvuga muno nyine
umugwi sever wahawe inshingano zo gutohoza ku bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi imbere y'umwaka w'2008 ico bikoze amashyamwe menshi y'abatutsi barokotse intambara n'amagume nk'iyo mu mwaka w'igimikime amajanisha 93 bawagiriza ko ushire imbere kurondera inyungu z'ubwoko bumwe bw'abahutu gusa Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye. Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama mu Rwanda zashizwe mu muce witwa Ubudehe zirenga 5,000 ziriko zirarondererwa imirimo yo gukora kugira ngo zironke uko zibaho. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Ikambi ya Mahama ibarizwamo impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo kuri ubu barenga 50,000 nk'uko ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema bwabitangarije ijwi rya Amerika. Mu mwaka uheze 2021 niho HCR hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa bafatanyije na minema bashize mu mice itatu impunzi ziba mu ikambi ya Mahama yerekana uko barutana mu kwibeshaho. Umuce wa mbere urimo abageze mu zabukuru, imiryango irengeje abantu 8, abafise ubumuga, indwara zidakira, hamwe n'imiryango ihagarariwe n'abakenyezi. Umucugira kabiri nawo urimo imiryango y'abafise amikoro make, naho umuce wa gatatu urimo abifise n'abashoboye gukora. Muri abo hakaba harimwo n'ugwaruka guhera ku myaka 18 gushika kuri 35. Ijwi rya Amerika ubwo gishikira muri iyo kambi ya Mahama ryahasanze ugwaruka ruriko rurigishwa umwuga wo gushona, bavuga ko ari amahigwe kuri bo kuko bizobafasha kwibeshaho mu gihe boba batakiri no mu ikambi.
Gusinge narabyifuzaga hashize igihe kinini tukiri no mu nkambi y'ibyumba, nifuza kuba nakwiga ubudodozi ariko nkabura uburyo. Ufite icyizere cyane cyuzuye
bikorwa byo kwigisha imyuga mu nkambi. Turabishima cyane kuko beshi muri twebwe ntabwo tuba dufise ubushobozi bwo kuriha amafaranga haza habasaba kugira ngo tube twobasha kubyiga.
Habimana Ernest umukozi akurikirana ibikorwa byo kwigisha ibijanye n'imyuga mu kigo gifasha abana n'ugwaruka Mezo Shalom avuga ko intumbero nyamukuru ari ko bose bagira ubushobozi bwo kuronka ico bashoboye kwikorera.
Iyo abahejeje kwiga benshi harabafise materie yabo bagakora bakongera bagatanga akazi, abandi bararose ubuzi butandukanye nkabize gukinjika barose ubuzi butandukanye mu mahoteli kandi akomeye. Rero ivyo bica bibafasha kubaho no kwibeshaho.
Ijwi rya Amerika ryanigereye aharangurirwa ibikorwa byo kurima igihingwa kizwi nka chia seed. Kuri ubu kiriko kirarimwa kuri hektari zishika kuri 41. Nizigimana Jerie, umukozi wa Mezo Shalom mu mugambi wo kurima ico giterwa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu bagwiriyemwo abari muri uwo muce wa gatatu bamaze kuronka akazi.
Dutangura twahaye akazi abantu bari hagati y'igihumbi na 200 n'igihumbi 500. Ni mu ntumbero yuko kugira ngo abo bantu bari mu kiciro cha gatatu baba ngaha mu nkambi bashobore kuronka ukuntu babaho. Uko ayo mafaranga bakora ngaha tubahemba igihumbi na 200 mu bantu barima basanzwe, tugahemba n'igihumbi na 500 abantu bo twita abatiye muri da.
Umwe mu bakora muri uyo murima wa chia seed ubukeneye kuvomegwa kenshi avuga ko impunzi n'ababa hanze yazo bashima ibyo bikogwa kuko buri kundwi batahukana amafaranga yo kwikenura.
Umva ayo mafaranga bahembwe bakabafasha buri munsi.
Ijwi rya Amerika yanagendeye bamwe mu rwaruka rwamaze guheza ibyigwa by'imyuga, ubu basigaye bakora ukuri kwamye, barasigura ubuzima babayemwo uyu munsi.
Urumva bwa mbere twari abantu birirwa baziranga mu nkambi, twirirwa kumarigara mu masoko atacyo gukora dufite. Ubyo no kwiyogoshesha umushatsi twahinda kurindira itega ku igarama.
Ati nshobora kwa kumubyeyi buri kimwe cyose ndashimenye.
Vuga neza Andre ni umuyobozi w'ikambi ya Mahama ahagarariye ubushikiranganje bujeje bwo kwitaho imbabare, avuga ko bashima ibikorwa bigenda bikogwa n'imiryango ifasha impunzi kandi ko bazobandanya kurondera ubushobozi bwo tuma impunzi zibasha kwifasha.
Abari mu myuga nibarangiza bazajya gushaka akazi, bizo gukorana na GIZ kugira ngo ibahuze na barwiyemeza mirimo bazabashe kubona akazi. Ubwo twatangiraga kugira ibyiciro bidafashwa kubona amafaranga yo guhaha, izo sharumi ni badufashije cyane kuko umubare munini yawuhaye akazi bagakora bahembwa. Impunzi zacu rero zatangiriye kuri zero kandi none hari abamaze kugera ku bikorwa bifatika. Inshingano zacu rero nka leta ni ugukora ubuvugizi tukareba ko bose bajya mu rugendo kimwe n'abari bo kwiteza imbere bakagira ibyo bakora. Tuzasaba abaterankunga batandukanye kudufasha.
Gushika ubu mu ikambi ya Mahama haratangirwa inyigisho z'imyuga yo gushona ibintu bitandukanye birimo impuzu n'ibirato. Abandi bifuza kwiga iyindi myuga isanzwe irangurirwa mu Rwanda barungikwa hanze y'ikambi mu bice bitandukanye bakaja kwiga babifashijwemo n'ikigomezo Shalom. Muri uyu mwaka w'2022 ico kigomezo Shalom gitangaza ko abarenga 347 barungitswe kwiga imyuga hanze y'ikambi, abarenga 600 nabo bakaba bamaze kurangiza ibyigwa. Ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare Minema bwatangarije Ijwi rya Amerika ko impunzi zibarizwa mu muco wa gatatu zababa 600 kubabarizwa muri iyo kambi ya Mahama. Twabibutsa ko hashize hafi indwi imwe isihimbaje umunsi wahariwe impunzi n'abakuwe mu byabo. Cyerive ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ibiganiro vyacu duce tubandaniriza ku gakino Combo Taxi.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Kumbane ya jeje ndabike. None bunda abana bagira ngo bumve ingene inzara iryana.
Madame, ihangane rwose ariko se ko wimyoza ntugere n'ikintu uvuga ubundi byagenze gute?
None urabira kuraba ushaka niterere hejuru ntangure kuririmba no gutamba kandi mbabujije kujabukana ibidandazwa byanje. Nari ngiye kudandaza ibugu. Nta mudandaza n'umwe w'umunyamahanga bariko baremerera kujabuka umupaka ngo winjire ibugu. Nta n'umwe. None ga mana yanje nk'ubu tuzobaho gute? Abana banje mana yanje bagiye kwicwa n'inzara.
Namwe abacuruzi se nuko bimeze kandi uzi ko nanjye nigisha imibare hari ibugo, ariko bibaye ngombwa ko nanjye nkata nkasubira mu rugo.
None ga mana yanje kubera iki bariko badushira muri ibyo bintu byabo bya politiki? Ko atari twebwe turiko tuteza umutekano muke ngahe wabo? Kubera iki babidushiramwo?
Ihangane mbata, ihangane rwose. Aho guceceka ariko ntabwo reba ko turi kumwe na mushoferi wabo koko. Kuvuga makiri.
Nilishabasikia. Kwanza mimi nasikia fiere sana ya prema ya watu wa huku kwetu. Prema saluti, nawapatia saluti.
Mgumbalifa
fiere sana kabisa kubarudishi.
Mwazi kuyu mushoferi yuwa huka.
Thank you.
kwe.
Sasa? Hayuko nye wa itranshenjo muna kia kukukwetu, muna kia muna letea walebele bitu, maarme na vingine, muna kia letea sekirito kukwetu. Nani mwenye abaju?
Uvuzo mwichi shofe?
Usha nisikia.
Shofe, shofe, hagarara, hagarara mpe mgo. Mani shimwa huko kona ringeza ahombira. Kure sila kushobara kubandanya nuyu muntu. Sintabona umuntu wikijuju apfa kuvuga ibyo yumvise byose bimuciye mu mutwe
tushabajua tushabajua
shofe birababaje kuba ku myaka yawe ungana gushyukira mutoya ukabufite imyumvire ipfuye kubanyamahanga uvuga ko ari bo bateza umutekano mu cyo mu gihugu cyanyu
ahubwo sohoka sohokuze unyugurure muri kampani kurire mu ibintu byanyu nyaruka
reka nanyenza tujyane ntavi no modoka ashobora kwigumamo
shofe shofe ingunyugururire ikapo nikurire mu ibintu byanyu Ingina ndaba nkagahaba.
Ya kubwiye ngo kuramo ibintu bye. Iyi modoka yawe ntabwo dushaka kwisubira
mu. Banduku. Malembe papa, malembe nisha sikia.
Nda? Ariko se
sumbwa sumbwa mutu. Mona sa ibedu.
Kuramo nyine.
Eba. Mbona kwa kibufuko gani kiri ku kilo hivi? Bas. Sinjoye niko nasema, hey! Mama eh, sinjoye ibi. Kuko ma grenade manini marapidi. Banduku tosilie. Ukiye mutu saidie. Sinjoye niko nasema ibi. Baba, inchi yetu yone huruma. Inakuwa sa majifu joko Polisi jamani munisaidie Banduku mutusaidie tunakufa tunaishi uwe tunaisha banduku polisi Hey zambe
mira Enda bilingira bisanza aji Jenye usura kubita ndaza he ninda usura kubingurira kandi
byabona kumureba
kumbe ni mavoka mama mienda kuzie mufuko wako yote ngombe nilikuwa nishaje ngombe mavoka mungu
ngo kuzigura zose eh ubu nzi kibaye grenade
madame munisame vraiment si je kama ni semeni
chefe ubona no ubonye ko nabacuruzo b'abanyamahanga bafite akamari wanyu buko
vraiment si je kama mutanisamia eh Munisaidie vraiment minjo nilibasema vraiment nilibapana pale kudwani ndio nilibapana kisha bakakatala muingie vraiment siwe kama nilikuwa nishakuwa nini mukicho munisame
uratahura neze buremere bw'ibyo bintu wakoze ukabashira abantu ngo nibo binjize ibigwanisho iwanyi bugo
ariko chauffeur ugatenyuka kubeshera umuntu ikintu cyana mukisha umutwe
vraiment munisame okay turuje bas pale kudwani kwenda wambia kama minjo nilijidanganya kweli batafuka bana bapitisha monsieur mina ba
Chari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
combo taxi ni buri wa gatatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Akabino ngaha duce dusozera makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe n'abategure nongera ndabashikiriza amakuru kuri uno mugoroba n'amakuru yegeranijwe na mugenzi wacu Nadia Taha twese ku izina ry'abagenzi bacu tubike banuye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu yandi makuru yo mu gitondo mu kurindira mubandanye kugira ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich sowieso chachu. Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich sowieso chachu. Muguche, die Hubuchuni. Ja, weil ich sowieso chachu. Mugutangi jambo, uwanya die Hugu. Yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza Tugahuzayo, fitwi ya Amerika
ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Bakarolero, bakarolero, batanga makuru, ahumu.